murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje mbahikaze inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru avugwa mu karere tuyahere mu Burundi, aho kuva ku cyumweru gitaha ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona, mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa. Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tadeye Ndikumana yabivugiye ejo mu kiganiro yahaye abanyamakuru. Yasabye ko abantu bakwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubakururira kaga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Mu kiganiro n'amenyeshamakuru umushikiranganji Tadeye Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganji rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo ko igikorwa cyo gupima no kuvura umugore wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura.
Dushaka yuko mu minsi iza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere k'ubuvuzi, no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu. Ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe. Ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu ndwi itangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu, kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye.
Ku bijyanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko vyaba bikwiye narya bagiye gukorera mu gihugu cyose, umushikiranganji Tadeye Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho catorewe umuti.
Uburyo tuzokoresha mu bitaro, turafise amamashini bita Genexpert ni 26. Murumva yuko turavye intara zose zirafise icyo cyuma, ni cyuma nyabwonko. Rero icyo twari tubuze yari nuvuga mu Kirundi biragoye yari amakartushe, ni kuvuga ni ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu, gupima umugera wa sida. Rero izo zarabonetse, tuzotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu. Ivyigisho zaba zobikora zizokorwa na UNSP guhera mu ndwiza, hanyuma amareactife azokoresha yarashize.
Mu gihe mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ndwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene, muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye akitura ababigenewe.
Ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ndwara ugasanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga hariho abo usanga bariko badanze imikaratusi aha na hariya bavuga ati ibi byatsi biravura. Twebwe icyo tubona kandi hano babene igihugu nuko umuntu abonye ibyo bimenyetso twavuze ziza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare. Turavye rero ibihari dufise ko 80-90% bakira. Tugasaba rero abene igihugu bijya bijya kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare.
Mwamenya ko abantu 104 ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi, 75 barakize, 28 baracari ko baravugwa, nayo umwe akaba yaritavye Imana nk'uko umushikiranganji Ndikumana yabishikirije. Yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ndwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis wa Gasore gusa, ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire, Roi Khaled, Bumerec na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ndwara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za visa kuri icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko Uburundi bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Amerika yafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku barundi bose kiretse zihabwa ba diplomate n'abakozi bakorera amashyirahamwe mpuzamakungu bazo zihabwa barinze kwerekana ko baje mu kazi. Mu itangazo ryashyizwe ahabona ejo n'ubushikiranganji bujeje umutekano bwa Amerika bwavuze ko icyo cemezo cyatangwe gushyirwa mu ngiro igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa gatandatu. Amerika ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Burundi bwanze kwakira abarundi birukanywe ku butaka bwayo. Leta ya Amerika isigura ko yasabye akatari gako Burundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru ariko Burundi ntibyigere bwishura ku makete bwarungikiwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucengetera muri leta mu Burundi ngo twumve umuco w'abarundi birukanywe ariko abakunze kuduha amakuru batubwira ko atabo bazi. Igisata cy'Igifaransa ku ijwi rya Amerika nacyo cyaciye ku buserukizi bwa Amerika i Bujumbura mu ntumbero yo kumenya icyo leta ivuga kuri ino ngingo ariko gushika ino saha nacyo ubutegetsi bw'u Burundi buratangariza ambasade. Tuzobandanya tubariza ku ruhande rwa Amerika twumve ko hari icyo batangaza ku bijyanye no kumenya umuco w'abarundi babwirizwa gusubizwa inyuma uko bangana icyo bazira na ryari babwirizwa kuva ku butaka bwa Amerika. Muri icyo gihe Amerika ivuga ko ino ngingo izohaguma gushika Burundi bwemeye kwakira abanyagihugu babwo birukanywe. Ino ngingo ishyizwe ahabona inyuma yaho ku munsi wa kane Amerika yari yatangaje ko yifuza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Burundi inaguka inyuma irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Amategeko ya Amerika avuga ko icyo gihugu kiramutse hari umunyagihugu akomoka ahandi kirukana ifite amezi atandatu akaba yasubizwe mu gihugu ciwe. Tagenze uko wirukanywe ahabwa uburenganzira bwo kubandanya ba muri Amerika mu mwidegenze wose. Bamwe mu barundi baba ku butaka bwa Amerika bakunze kumvikana basaba ubutegetsi bwa Amerika kwima ubuhungiro imiryango y'abategetsi bamwe bamwe babagiriza kuba bemeza ko atamutekano muke wigeze urangwa mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ejo rwaburanishije urubanza rwa Leon Mugesera uregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye ku Kabaya. Ubutabera bw'u Rwanda bumurega ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi. Uregwa avuga ko iryo jambo ryateshejwe umwemerere yajuririye igifungo cya burundu yari yahawe mu iburanishwa rya mbere. Eric Bagirubusa w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda yarabikurikiranye.
Bwana Leo Mugesera niwe wafashe ijambo umwanya munini yiregura kumbwirwa ruhame ku Kabaya ubushinjacyaha umuregesha ko yayivuze mu 1992 ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi. Mu myiregurire ye Mugesera yaranzwe no kwibanda cyane ku cyafatwa nk'isomo ry'ikibonezamvugo kuko avuga ko urukiko rukuru rwafashe ijambo rukaruha ibisobanuro bitari byo maze rugashingiraho rumuhamya ibyaha bya genocide. Aravuga ko ijambo ryo ku Kabaya ubushinjacyaha bwarishyikirije urukiko nk'ikimenyetso kimurega ryarateshejwe umwimerere afatiye kuri bimwe mu bikabigize ikirego kimurega. Bwana Mugesera avuga ko habayeho kuri sesengura baricagaguyemo ibice kugira ngo bamuhamye ibyaha. Umucamanza yabwiye Mugesera ko atagombye kwibanda ku gusesengura ijambo kurindi mu kirego na cyane ko yabikoze mu myanzuro yashyikirije urukiko, ahubwo ko niba avuga ko ijambo ryacagaguwemo ibice kugira ngo urukiko rugere ku byo rwifuzaga yagombye kwerekana ibyirengagijwe byagombye kuba byaramurengeye. Uregwa avuga ko ijambo ryo kukabaya warivuze byari mu gihe cy'amashyaka menshi bitegura amatora kandi ko cyari igihe cy'intambara we yita inyenzi bateye urwa. Ibi rero ngo umucamanza wa mbere yarabyirengagije. Mugesera akavuga ko imbwirwaruhame yagombye gusesengurwa uko yakabaye hashingiwe ku ihame ry'umuntu ukira mu gaciro ndetse hagashingirwa ku gihe yavugiwemo. Ntiyumvisha uburyo ijambo ryo muri 1992 riregeshwa hashingiye kuri genocide yabaye mu 1994. Mugesera yavuze ko icyakora atari ugusesengura ijambo kurindi ahubwo ko icyakora ari ukugaragaza imirongo migari y'urubanza. Undi mucamanza afatiye ku myiregurire ya Mugesera yamubajije niba noneho yemera ko ari wabuze ijambo ryo kukabaya cyangwa se niba hari undi muntu ari kuburanira. Uwiregura yasubije ko ntawe ari kuburanira kandi ko icyo ari gukora ari ukugira icyo avuga ku kimenyetso cyatanzwe n'umushinjacyaha. Urukiko rwamubajije aho ruganisha kuko yiregura atemera ko ari we wavuze ijambo kandi akinjira mu misesengurire yaryo. Mugesera akomeza gushimangira ko agomba kugira icyo avuga ku kimenyetso kiri mu incarubanza cyazanywe n'umushinjacyaha kimuregesha. Mu kwanzura kuri iyi ngingo ivuga ko ijambo ryo kukabaya ryateshejwe umwimerere, Bwana Mugesera yabwiye urukiko rw'ubujurire ko nirusesengura neza ruzasanga ko umucamanza wa mbere yibeshye akamuhamya ibyaha hari ibimenyetso yirengagije. Maitre Jean Felix Rudakemwa umwunganira yasabye urukiko rw'ubujurire kuzakosora amakosa yita ko yakozwe n'urukiko rukuru mu Rwanda maze Mugesera akabona ubutabera buboneye. Umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yavuze ko bigoye kumva ko ijambo ryo kukabaya ryacagaguwemo ibice mu gihe Mugesera avuga ko atibuka n'ibyo yahavugiye, yibukije ko mu rubanza baburana batarizemo disikuru yo kukabaya ahubwo ko barize Mugesera wayivuze. Madame Dushimimana agasanga n'ubundi bisobanuro bya Mugesera kumbwirwa ruhame yo kukaba ya nta shingiro bifite kuko n'ubusanzwe ahakana ko ariwe wayivuze. Muri iryo jambo umushinjacyaha avuga ko Mugesera yumvikanye asaba ko abari bafite amafaranga bagura imipanga maze bagaca amajosi abatutsi bakabajugunya muri Nyabarongo bakabasubiza iwabo muri Abisiniya. Ijambo imipanga ryarakaje bikomeye Mugesera maze ahita yaka ijambo avuga ko muri dosiye ntarigaragaramo. Yikomye umushinjacyaha mucyo yise gusigiriza dosiye mu Gifaransa kolorero dosiye maze abwira umucamanza ko bibabaje ko uwagombye kubahiriza amategeko ari wiyica kuri Mugesera ngo bishobora gutuma abaturage batizera inzego z'ubutabera. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yazimenyesheje ko bitari ngombwa ko zihuza mu myumvire ku mpamvu z'ubujurire bwa Mugesera ku ijambo ryo kukabaya. Byitezwe ko mwiburanisha ritaho umucamanza azumva bwana Mugesera agira icyo avuga ku batanga buhamye bamushinja ndetse n'abamushinjura mu magambo make yabwira urukiko ko azabitegura neza ariko ko abamushinjura batumviswe bamwe banate ubwoba mu gihe ngo bamushinja benshi batanamuzi muri make ngo banyujijwe mu cyo yise uruganda rucuri ibinyoma. Bwana Leo Mugesera w'imyaka 68 y'amavuko n'umuhanga mu by'igandimi abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera aregwa ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu byose bikomoka kumbwirwa ruhame yavugiye kukabaya mu mpera z'igihumbi 1992 n'imbwirwa ruhame ubutabera bw'u Rwanda bwita rutwitsi kuko buyimuregesha ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bari mu yandi mashyaka yarahanganyira MRND ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo ni ijambo rimaze imyaka 28 ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko yari mu ruhame ubwo ari vice president wa MRND mu cyaho zari prefecture ya Gisenyi bigakurikirwa n'iyica ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Mu bihe byose yari buranyeho nta ryemera ahubwo akavuga ko ryagejejwe mu rukiko ryarateshejwe umwimerere mu byo yita indiscours très charité mu rurimi rw'igifaransa. Bwana Mugesera yafatiwe muri Canada agezwa mu Rwanda mu 2012. Mu 2015 ni urukiko rukuru mu Rwanda rwamuhamije ibyaha maze rumukatira guhera mu munyururu. Iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatandatu. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Reka dushimire bagenzi bacu batugejeje amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu tugeze mu mwanya w'amakuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yacu tuyahereye mu Burundi. Ndi abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'imiryango yigenga mu Burundi bahunze ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza bategereje ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushya bwa Evariste Ndayishimiye maze impunzi zigatahuka. Bavuga ko ijambo yavuze amaze kurahira ritanga icyizere, bakongera bakavuga ko icy'ingenzi ari ukunoza umubano n'amahanga, kubahiriza uburenganzira bwa muntu no guhagarika ubwicanyi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver ni yo nkuru.
Urunani Force kugamashama dakira ni vyicaro vya politike rubona ko mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye hari migice gitangwa mwizero aho ni nkaho yemeye ko agiye kwitaho imigenderanire n'agateka kazi na muntu. Vitan Shimirimana atwar Force yahungiye mu Bubiligi.
Umukuru w'igihugu mushasha akaba koko ashaka gutwara igihugu ategerezwa guhindura kandi cyane ahereye ku mvugo iremesha abarundi, ategerezwa kunagura imigenderanire n'amakungu, ategerezwa kandi kuremesha abarundi mu gutegeka wa mugwi w'imbonerakure akabihanikiriza yuko kwibanga biturubika abantu kubera badasanga ibyiyumviro. Aho rero n'abahunze bazobona yuko igihugu cy'u Burundi cyasubiye kuba nyabagendwa hanyuma bashoboye gutahuka. Ategerezwa kumviriza abo batavuga rumwe, abari mu migambwe, abari mu mashyirahamwe, hamwe n'abarundi bose, imigwi yose bategerezwa bashobora kuba barimo. Icyo rero nicyo kigize intwaro ya demokarasi, anamuha ubutunzi. Nibyo bibazo by'umutekano bituma abagwiza mari batahatumbera.
abashinzwe amazi nabo bakorana na CNR mpuzamakungu mana vya CPG bizeye ko umutware mushasha agiye kunagura imigenderanire niyo sentare agahagarika niho nyango ry'agateka kazi na muntu aho ni mu gihe Uburundi bwakuye akarenge muri yo sentare kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 abacamanza by'yo sentare batangurira amatohoza ku Burundi Maitre Armel Niyongere no munyamabanga ntunganya bikogwa mu runani rwabo bashinzwe amazi yahungiye Kigali
tugasaba rero n'abategetsi bashasha giye gutwara Burundi yuko bo kwemera gukorana na nawe kuragira amatohoza mu biro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha bagashengeza abo bose bazoba ariko barakurikiranwa mu vyaha vyakozwe kuva mu 2015 kugira berekane neza yuko bafise umugambi wo kugwanya kudahana mu Burundi bakagaruka mu basinye amasezerano ashira hajya sentare ubu haracari kare kugira tumenye yuko ubwicanye buzogabanuka cyangwa buzobandanya kuko benshi barimo bakoranye na Petero Nkurunziza niyo bashaka gutwara Abarundi bogerageza guhagarika ubwicanyi kuko niba aba bashaka kubandanya mu bwicanyi bwakozwe kuva mu 2015 nabo nyene bazosanga bakurikiranywe n'ubutungane impera n'imperuka
ku ruhande rw'abanyepolitike abahurikiye mu runani CFOR Arusha bahunze igihugu bobo bemeza ko bazoshira amazinda imvugo y'umutegetsi mushasha aramutswe igihugu ijanye n'ingiro bavuga ko nunda yishimiye asubiriye mu ntango yashikiriza amajambo meza yamara kuyashira mu ngiro bikagorana Chauvin Mugwengezo muri kino gihe atwara CFOR Arusha yahungiye Buraya
ashaka gukoresha akarimi keza mu kwerekana ko azohindura ibintu aho ubona yuko bagira bati azokubahiriza agateka kazi ra muntu uko bazoshira imbere nibiganiro hagati y'abarundi bagira bati inzego z'umutekano ko bazozitsimataza bakavuga yuko itahukanwa gimunzi twe twagira tuti rero izo zose ikiri ngaho nuko twebwe turinda kubona ko imvugo yagiye mu ngiro Burundi bumaze kwiyugarira ko ibihugu byahora bidufasha byaciye bihagarika imfashanyo imigambi y'iterambere byadufasha ko iyo migambi irahagarara iyo utanguza ibiganiro hagati y'intwaro yiwe n'abanyepolitike batavuga rumwe nawe
Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ko ku ntwaro yiwe atifuza batavuga rumwe na leta ahubwo ko bohindura ingendo bakabanyabuna abakebura leta aho bitagenda neza abo banyepolitike nabo mu mashyaka y'amadakia n'ibyicaro vya politike bahungiye mu bihugu bitandukanye bemeza ko biteguriye guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu mu gihe umutegetsi mushasha yo kwerekana gushaka kwa politike gusa bafite amakenga ko inzitizi zizo hava ziba nyinshi ku ntwaro yiwe bamuvunira kagohe kurondera abahanuzi beza bakunda igihugu batazutinya kuvugisha ukuri ku nyungu z'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Bamwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Lusenda mu ntara Kivu y'Epfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushya Evariste Ndayishimiye babiganiriye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo wari wabasuye muri iyo nkambi ya Lusenda
ijambo yashikirije je naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo kubera nsanze ndi mpunzi kugijanye n'impunzi je no vuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta nubushaka yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeza vuga icyahungishije izo mpunzi imbonera kure ntacyo yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri 2015 gushika n'ubu bahiga abantu ibyo byose nta ngingo yafashe ishobora guhagarika izijya mbonera kure ziyokanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu hanyuma ku banyapolitike ntacyo yabivuze ko wewe asa n'uwabateye akagere ababwira ngo nibaze ngo imiryango ngo iruguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye aba societe civile nayo nyene yarahunze ntacyo yigeza yivuga ko nukuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacyo yabuvuze ko icazokora coteza imbere igihugu niyo twa turiko turaja ibyo zose twakije nabonye yuko mubisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba bari hanze naba bari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko ingora impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka
ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndarishimiye rege nk'impunzi igizwe mu ikambi ya Rusenda nka jewe ntibyari nkumurije kuko ubwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkora mutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye bihunga duhunga ubwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntibigeze avuga yerekane n'ingene agiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntibigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazi na muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazi na muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntibigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko kuhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyigeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavugana na leta haba abitwaza ibigwanisho canke abakoresha politike canke abo muri sosiyete sivile canke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe kongera agaturigwa azosubira gukora mu gihugu cy'Uburundi ikigira gatandatu cambabaje cane ni kuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opposition uvuze ko igihugu kitagira opposition ni kuvuga abantu bose bazaba bimvira kimwe nge tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfuye gukiro gahe byaduhumurije arico gituma mbona icyiyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe narinze yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse n'ukuri igihugu
jewe ku bwanjye sinobona ko nuhunguka kuko ntacyo yigeze abivugaho nashe umuntu yo bwa ngo arasubira mu Burundi kandi atacyo yatanze cyo tuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bagakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu
nk'impunzi sinovuga yuko na byanguye neza kubera twese twari dufise amahirwe yuko dutegemeye yuko avuga ati impunzi nizize no kuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tuje hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko uravye ingene baba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa panza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumba nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ryihumure ryigeze rivugwa cyuko niko nawe navyumvise sino kwitegura guhunguka kandi atigeze avuga yuko hariho n'impunzi cyerekane yuko abari inyuma y'igihugu boba bagiye gutembera no kuvuga sinohunguka kurumba ni hamwe no cyafatwa nabi
ikindi nacyo cyanejereje nuko yavuze nti kare hari abantu bakwita ngo ni abanyamigambwe cyangwa bashyira mu kanaka ngo nibo bagiye kugushyikiriza icyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere wari ku munyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi nuko ntabonye nta muco atanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630 15460 15675 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6640 9470 1070 13630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu Rwanda Colonel Tom Byabagamba wahoze ategeka umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane yari mu rukiko yiregura ku byaha bishya bamukekaho birimo gushaka gutoroka gereza n'inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoshyiranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare, agapfukamunwa gasa n'utwamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare, amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda zizunguza gahoro gahoro, yambaye inkweto za plastike z'ubururu zitagaragaza amana ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi. Uko niko Koloneli Tom Byabagamba yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwamuhatiragamo ibibazo. Byari nka saa sita na mirongo ine yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa. Umwitegereje Koloneli Tom Byabagamba yarananutse. Ingoro y'ubutabera ya Nyarugenge Koloneli Byabagamba ubushinjacyaha bwamubarizagaho yaririnzwe bikomeye. Uhereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare, abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda, yewe n'abari bambaye gisivire. Kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye, kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare, umwe aterera undi saliyuti. Koloneli Byabagamba ahoza kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame, birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u Rwanda cyise ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza gisirikare afungiwemo. N'ibyaha RDF ivuga ko Koloneli Byabagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo Koloneli Byabagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha, cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo. Igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza, Ijwi rya Amerika yegereye bwana Michel Nshimiyimana ukuriye urwego rwa mubazaga mu karere ka Nyarugenge, maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Twahamagaye bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego, ariko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga. Birashoboka ko Koloneli Byabagamba yaba ari kubazwa atunganiwe, kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe. Amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku rukiko nuko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha. Hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bamwe mu bavandimwe buregwa barimo bwana John Museminari, umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi, bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, rubakekaho gushaka kubutorotsa Koloneli Byabagamba muri gereza. Koloneli Byabagamba wahoze akomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize, we na muramu we General Frank Rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kibahanisha gufunga imyaka cumi n'itanu mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri Koloneli Byabagamba. Bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango Afurika y'Iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro. Koloneli Byabagamba wigeze kuba kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha, n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose, maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku rwego rwa kabiri Koloneli Byabagamba na General Rusagara bajuririye ibihano, maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri Byabagamba. Ni mu gihe mu bujurire bwe Koloneli Byabagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u Rwanda, anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare. Koloneli Byabagamba aburana ahakana ibyaha byose, akavuga ko azira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki, akavuga ko bikomoka ahanini ku masano afitanye na bahoze ari inkoramutima ku butegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga, kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buronka bwana David Himbara mukuru wa Koloneli Byabagamba. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko Koloneli Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki. Izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira iterambere Perezida Paul Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka amaze arutegeka, ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kugeza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire ko mwaduteze amatwi, dushimire Mokubili ya Baro wadufashije kugeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Ede Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo
Mukomeje kutwumva mu masogonda make saa 12 muraza kumva ikiganiro cy'umuziki